Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hazwe.
Umugora mwiza mwewe mwese muduteze amatwi sangwa ikaze muri kakanya kamakuru mu Kirundi. Turi ku munsi wa gatanu igerekerezo rya 2018 gitugutu mwaka wa 2022 Radio Nzamba agateka kawe hano makuru tuyahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Umenyesha makuru Floriane Irangabiye kuri no wa kane niho yumvirizwa ubwa mbere na Sentari Kukira intara ya Muyinga. Iryo sango rikaba ryabereye mu Ibohero rikuru giro ntara aho umenyesha makuru asanzwe afungiwe. Abantu batatu bashikanywe mu Ibohero rikuru rya Ngozi nyuma y'iminsi 20 bari bamaze mu gasho k'igipolisi mu ntara ya Kayanza bagirizwa gushaka kugandagura uwitwa Vincent Ndagijimana mu miryango yabo bapfunzwe bo bakavuga ko ari iremenanya ageruye. Indwi zibiri zirengana izo Colonel Ildefonse Baranyikwa yahora arongoye inteko z'u Burundi ziri muri Congo yanira demokrasi amaze atakirongoye ingabo yarungitswe kurongora. Amakuru ava muri bamwe mu basirikare bariyo bavuga ko yatahukanywe kuvuzwa inyuma yaho arasiwe agakomereka ahitwa Itombwe mu mashamba yaho mu gihugu cha Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Ido nido ni murano makuru subiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Hano makuru tuyahere mu butungane ku munsi wa kane niho umenyesha makuru Floriane Irangabiye akora radio igicaniro yumvirizwa ijya mbere na Sentare Nkuru ikukira intara ya Muyinga mu Ibohero rikuru ryo ntara imuyinga nyene. Sentare ikaba yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo Floriane Irangabiye mu kurindira kwegeranya ibindi birego muri bimwe Sentare mwagiriza hakaba harimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni nkuru ya Josephine Johnson Nzimana.
Amakuru uruganda rwa Radio Nzamba rukura ngaho mu ntara ya Muyinga atumenyesha ko urubanza rw'umumenyesha makuru Floriane Irangabiye akorera iradio igicaniro yumvirijwe ijya mbere kuva afatwa kuri no wa kane igihe cy'isaha 7 zo kumutaga mu Ibohero rikuru ryo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Amaze kumvirizwa Sentare Nkuru ikukira intara ya Muyinga ikaba yaciye ifata ingingo yo kugumiza mu munyororo by'agateganyo Floriane Irangabiye mu kurindira kwegeranya ibindi birego. Floriane Irangabiye mu byo yagirizwa na Sentare harimo guhungabanya umutekano w'igihugu, kugumura abanyagihugu ngo bagararize inzego za leta no gushigikira imigwi y'abagwanyi, ariko ivyo vyose Sentare ntiyigeze yerekana ivyemezo. Amakuru ava mu bushikiranganzi bw'ubutungane amenyesha ko habaye ihonyangwa ry'amategeko kuko ikiringo cyo gushikanwa imbere y'ubutungane carenzwe cyane. Sentare ikaba yavuze ko Floriane yari yarengukishijwe ku itariki 3 z'ukw'icumi i Bujumbura, ariko akaba wewe yaraza amaze gushikanwa mu Ibohero ry'Imuyinga. Sentare yavuye isasa bene kuburanishwa batahari ifata ingingo yaba Floriane cyangwa umushingwamanza wiwe nta n'umwe yigeze amenyeshwa iryo sango. Yaba amashyirahamwe aranira agateka kazi na muntu ay'abakenyezi n'ay'abamenyeshamakuru ntiyigeze ahengeshanya kwiyamiriza ifatwa n'ifungwa rya Floriane Irangabiye bavuga ko riciye ku binyamategeko ko atakinda ariko arazira atari kurangura umwuga wiwe wo kumenyesha makuru. Mwomenya ko Floriane Irangabiye yafashwe n'urwego rw'iperereza mu mpera z'ukwezi k'umunani mu gisagara cya Bujumbura aho yaciye aja gufungirwa mu rwego rw'iperereza. Mu nyuma janwa mu Ibohero rikuru rya Mpimba nyuma yo kungururizwa mu Ibohero rikuru ry'Imuyinga mu buraruko bw'igihugu.
Urakoze Josephine Johnson Nkunzimana mu butungane nyene. Abantu batatu mu baheruka gufatwa agasa kisaki mu ntara ya Kayanza bashikanywe mu Ibohero rikuru rya Ngozi kuri uyu wa gatanu ni nyuma y'iminsi irenga 20 bapfungiwe mu gasho kigendereza no muri komisariya y'igipolisi mu Kayanza. Nkuko amakuru dukura muri iyo ntara bivuga bagirizwa kugerageza kugandagura Vincent Ndagijimana ubona bakabasa anzwe aba muri commune ya Kabarore ari nawe yafatishije. Abo mu muryango yabo bahagaritswe abakaba basaba ko borekugwa kuko atakindi bariko barazira atari iremenkanya. Idonido na Pierre Gahungu.
Bose bari batatu bafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza ku wa gatandatu gitugutu uyu mwaka. Amakuru ava mu Kayanza avuga ko babiri muri bo baciye barekugwa bukeye bwaho. Charles Mbonankira umurimyi akaba n'umworozi wa kijambere mu ntara za Kayanza na Ngozi, hamwe n'abandi babiri bakaba baciye bamanukanwa ubutarariye mu iperereza mu gisagara cha Bujumbura aho bamaze indwi zibiri. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko abo bagabo batatu baciye bafungirwa mu gashoka komisariya ya Kayanza gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, aho bakuweyo bajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi. Iryo fungwa ry'uwo Charles Mbonankira ngo ryo barifitaniye isano n'impapuro yahaye Vincent Ndagijimana, igihangange kimaze imyaka n'imyaka gifungisha Abanyakayanza cyane cyane muri komine Kabarure nk'uko byemezwa n'abanyagihugu baho. Mu gihe Jean Mbonankira yagerageza kumuhanura ko yoreka gufungisha abo bantu ngo yoba yaciye abona ko ari mu ruhande rw'abamurwanya. Amakuru afitswe n'uruganda rwa Radio Inzamba amenyesha ko Kenny Claude Nduwimana yahoze ari umumenyeshamakuru ubu avugira uwo Vincent Ndagijimana ngo yoba nawe nyine ari inyuma y'ifungwa ry'uwo mukozi w'Imana wo mu ishengero rya Pentecote mu Kayanza. Ngo yoba avuga ko agomba kumwihora kuko yamwemereye inka ntiyayimuha. Aya makuru akaba yemezwa na Vincent Ndagijimana na akaba yabibwiye uwo Charles Mbonankira amusanze muri komisariya ya Kayanza ku munsi wa gatatu. Kugira ngo ivyo vyose bishoboke, haremintanijwe ko uwo Charles Mbonankira ari mu bari kubagomba kugandagura Vincent Ndagijimana. Abo bose bafite uruhara mu ifungwa rya Charles Mbonankira nabo bafunganywe ntibigeze bamwagiriza imbere ya sentare. Vincent Ndagijimana wewe akaba yibwiriye Charles Mbonankira ko atacemezwa na kimwe afise cerekana ivyo yagirizwa. Mu muryango wiwe baratera ivyatsi iryo rimentanya, bagasaba ko Charles Mbonankira hamwe n'abandi bari kubarafungwa barenganywa burekugwa. Mu gihe Vincent Ndagijimana avuga ko ata sentare n'imwe yotsindirwamo mu Burundi, iyo miryango isaba ko umukuru w'igihugu ubwiwe yofata mu minwe ico kibazo agatabara intara ya Kayanza. Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rukaba rwarondeye Vincent Ndagijimana kugira duhe umuco wo kuri ivyo yagiriza abo bantu. Telefone yiwe yahamagara ntihagire uwitaba.
Pierre Gahungu, nawe urakenuye haraheze indwi zibiri zirenga mu makuru avugwa mu gisata cya gisirikare. Colonel Defense Baranyikwa yagiye arongoye inteko z'u Burundi zagiye mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Benshi mu basirikare arongoye batazi amakuru yiwe. Amakuru atangwa na bamwe mu basirikare akavuga ko amazi yo misi ari ku musego nyuma yaho arasiwe agakomereka mu mashamba yaho bita Itombwe. Akaba yakuwe muri iryo shamba na kajugujugu ya Monisco yishirahamwe ONU. Abasirikare bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bakabasigaye batwagwa na General de Brigade Dominique Nyamugaruka. Inkuru twateguriwe na Georges Nimenya.
Amakuru atangwa na bamwe mu bakomerekeye mu gihugu cya Congo haraheze indwi zibiri zirenga amenyesha ko mu gihe bari mu ntambara mu ishamba rya Itombwe mu gihugu cya Congo ku matariki ya 14, 15, 16 uku kwezi kw'icumi hakomeretse bikomeye intwazangabo yari irongoye abo basirikare Colonel Defense Baranyikwa. Ijo gihe amaze gukomereka kuko yariko aravirirana cyane yaciye aza gutogwa n'indege y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Monisco imunyarukana ibujumbura. Bamwe basirikare kuko batasubiye kumenya amakuru yiwe bagumye bibaza ko yoba yavuye acikana. Amakuru avuga ko agwariye ahantu hagizwe ibanga n'igisirikare cy'u Burundi ibujumbura yatanguye kuvugwa mu ntango zo muri indwi, aho ayo makuru yatangwa n'abahoze ari abagendanye biwe nabo nyene bakomerekeye muri izo ntambara. Bamwe mu basirikare bakaba babwiwe ko amagara ya Colonel Defense Baranyikwa atifashe neza ko mbere ashobora kurungikwa kuvurirwa mu mahanga. Abasirikare bakavuga ko ugukomereka kwa Colonel Defense Baranyikwa kwari kwagizwa ibanga kugira ngo abasigare ba Burundi bari ngaho muri Congo bari kumwe n'imbonerakure ntibacike intege ku rugamba. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko haheze indwi zibiri zirenga abasirikare bari muri Congo barongowe n'usanzwe arongoye akarere ka mbere ka gisirikare General de Brigade Dominique Nyamugaruka. Radio Inzamba agate yakawe ntitwashoboye kubaba kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi ngo agire icyo ashikirije kuri ayo makuru atangwa n'abasirikare.
Inzamba Radio Inzamba gateka kawe na makuru twateguriye arabandanya. Makuru avugwa mu bijanye n'imibano rudandazwa rw'ibiharage mu masoko ari kurubibe intara ya Muyinga ihana n'ibihugu bya Tanzania n'u Rwanda ngo rurabujijwe kuva ubu kiretse umudandaza yabisabiye uruhusha akanaronswa. Ibyo nibishikirizwa na buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Bartwanayo mu itangazo yashize ahabona kuri wa gatanu. Ni inkuru ya Alexandre Niyungeko.
Guhera kuri uwa gatanu igenekerezo rya 2028 gitugutu nta rutete na rumwe rw'igiharage rwemerewe gushorerwa mu masoko ari ku rubibe intara ya Muyinga ihana n'ibihugu by'u Rwanda hamwe na Tanzania. Eka ngo birabujijwe kandi ko hari ibiharage biva mu ikomine bija mu yindi. Ivyo biri mu itangazo buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwanayo yasohoye kuri uno munsi wa gatanu. Abadandaza bafise ububiko bw'ibiharage bwegereye iyo mipaka bahawe ikiringo c'indwizibiringo baba babyemuriye ku kirere c'ibirometero 10 uva ku mupaka. Iryo tangazo kandi ririhaniza ko atamodoka y'abantoyi canke nini irekuriwe gufata inzira ija mu rugari ikobero canke giteranye kugira ngo izo modoka zizoba zipakiye ibiharage zije muri utwo turere ngo benezo bazobanza gusaba uruhusha rudasanzwe. Muri iryo tangazo buramatari Barutwanayo aragabisha abadandaza be n'abarongoye abandi bazofatwa mu rudandazwa rwa magendu rw'ibiharage ko bazohanwa bikomeye harimo gufungwa be no kwirukanwa mu mabanga barimo ku ndongozi.
Urakoze nawe Alexandre Niyunge ko inkuru ya nyuma yano makuru twateguye kubashikiriza mu makuru avugwa mu gisata cy'impunzi. Impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'Uganda bakaba biyamiriza ingingo y'ubuserukizi bw'Uburundi muri ico gihugu, ingingo ibuza abarundi bahungiye muri ico gihugu kuvuza umurisho w'ingoma z'Uburundi babona ko ari kubabuza kubandanya bakurikiza imico na karanga k'igihugu cyabo aho babona ko aragatotezo kabandanya. Damiano Nyabenda aserukira impunzi z'abarundi bari mu gihugu cy'Uganda avuga ko n'umwe ashobora kubibabuza kuko biri no mategeko mpuza makungu araba impunzi. We naco gituma bandikiye umushikiranganje wa mbere muri Uganda bamusaba gutabagwa kuko babona ko bageramiwe. Ni inkuru ya Evrine Mukeshimana.
Abo barundi bahungiye mu gihugu cha Uganda bavuga ko ubuserukizi bw'u Burundi ubatoteza mu kubabuza kuvuza ingoma mu biteramo kandi ari umuco wabo. Babona ko ari uruhigi rubandanya rwo kubaburabuza niyo bahungiye ngo hagize abazivuza userukira Burundi muri Uganda acagomora igipolisi cha Uganda ingoma zose bakaca bazitwara. Umvirize Diliano Nyabenda aserukirizo mpunzi mu gihugu cha Uganda.
Muri imisi iheze mwarumvise yuko hari habaye igiteramo cabaye mu gisagara cha Jinja aho cyari kiremeshejwe n'umuzwi ndangakaranga w'u Burundi mugabo bangaha muri Uganda. Ntivyatevye ubuserukizi bw'u Burundi ngaha muri Uganda bwaciye bwandikira makete imigwi ndangakaranga yo ngaha mu gihugu cya Uganda cyane cyane igizwe n'impunzi abamenyesha yuko kizira ikazirizo ko ata muntu ngaha muri Uganda yosubira kuvugirizaho ingoma y'u Burundi. Ntibatevye aho hari ku itariki 20 mugabo ku itariki 30 bace basura barandika irindi kete risaba yuko iyo migwi yose yotegerezwa kurungika ingoma zose muri ambasade y'u Burundi. Ubwo buserukizi ubwo Burundi ngaha muri Kampala n'ubwarenza karimbi ubwa mbere nimba bari basanzwe babizi iyo migwi yose igizwe n'impunzi kandi uyu izo mpunzi zahunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD kubera amabi yabakorewe. Bitumvikana rero yuko ubwo buserukizi ata migenderanire n'imwe bafise kuntuze ku mpunzi ziri muri Uganda kiretse ari hamwe baba ariko bararondera gusuba kubatoteza nk'uko byamye. Byarabandanije itariki 15 niho nyene hari umugwi impunzi witwa Miracle Entertainment wasubiye kutegura igiteramo nk'uko vyama aha nyene muri Kampala. Hanyuma tuzatubona umambasaderi w'u Burundi ngahe Kampala azananye n'igipolisi bagira kuri za ngoma barazitwara n'ubu zikaba ziri mu ntuze muri ambasade y'u Burundi muri Uganda.
Naho rero biruko naho uzobabuza kugendera no gukurikiza umuco wabo kuko birekuwe n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Ngo ni nacyo gituma bandikiye umushikiranganji wa mbere wo mu gihugu cya Uganda bamusaba kubaba hafi kuko bageramiwe. N'ubu twumvirize ubuserukira izo mpunzi.
jewe narifashe nko gukora kandi gatotezo bari koragije impunzi mbere ugasanga twebwe turiko turarenganywa twakurenganzira kuko nivyo twarahunze igihugu ariko umugenzi wacu turawuguma naho tuba turi hose kandi nico camye kituranga nta muntu ashobora kutubuza umugenzo wacu w'ikirundi ko tubandanya tuwugenderaho turi hose kira noneho hariho n'amategeko mpuzamakungu abitwemerera mu ngingo ya 27 baravuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gushobora kubandanya ariko arakoresha karanga kiwe ahari hose ivyo yanabivuga no mu ngingo ya 15 rero nkatangazwa rero n'ukuntu umuntu iyo baza amategeko aza amategeko nkunuze nk'uwuserukira igihugu mu makungu ashobora guhonyanga ayo mategeko akaja kunyanga no mu bantu atakijejwe ibi twabonye yuko ari ikintu gikomeye tutokwihanganira ari nacyo gituma twaciye dufata ingingo y'ukwandikira ibiro by'umukuru by'umushikiranganji wa mbere ngaha muri Uganda mu gisata kijejwe impunzi ariyo bajejwe impunzi kugira badufashe badutabare kuko impunzi zirageramiwe
uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba twarondeye userukira Burundi mu gihugu cya Uganda kugira ngo agire icyo abivuze ko nitwashoboye kumuronka
Evelyne Mukeshimana urakoze kuri iyo nkuru idushikanye kumera yana makuru shimire nabafashije kuyegeranya mwadi kumwe na Eddie Claude Nininahazwe nariko ndabashikiriza mugire mugoroba mwiza mwese naho utaha.